Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Mu Rwanda Ijwi rya Amerika risamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mwiriweneza nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza.
Amakuru mu Burundi uyu munsi niwo wa nyuma wo gutanga dossier zabo muri seni ku bakandida bifuza kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Cyo twosura cyane cyane abarundi bose. Nuko kutegera neza yuko inzira yonyene yo gushikira ubutegetsi gutwara no kubuvako ari amatora.
Uyu ni Leonce Ngendakumana umukandida w'umugambwe Frodebu Nyakuri.
Virus ya corona yageze muri Afrika y'Epfo. President wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ntaziyamamariza manda ya gatatu.
Abahinga mpuzamakungu basanga ikibazo c'abagwayi b'uguhahamuka n'ibibazo byo mu mutwe bashobora kuba ari benshi cyane gose mu gihugu cya Somalia.
Mugume rero ku radio yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com. Aya makuru atabacika. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa rwemeje burundu mu bujurire kumushinjacyaha warwo ashobora gukora anketi ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bishobora kuba byarakozwe muri Afghanistani kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu 2023. Abo umushinjacyaha wa CPI Fatou Bensouda ateganya gukoraho amaperereza yimbitse n'abarwanyi b'abatalibani n'indi mitwe y'inyeshyamba, abasirikare ba leta ya Afghanistani, ingabo mpuzamahanga harimo n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ashaka kandi amakuru ku byaha by'iyicarubozo byaba byarakozwe n'abakozi ba CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kuneka mu mahanga. Mu 2017, umushinjacyaha Bensouda yasabye urugereko rwa mbere rwa CPI kumuha ububasha bwo gukora ariya maperereza yimbitse muri Afghanistani ashobora gutuma asohora impapuro zishakisha abakekwaho ibyaha. Mu kwezi kwa kane 2019, rwaciye urubanza rwemeza ko izi anketi zidafitiye inyungu ubutabera. Umushinjacyaha yarajuriye, none urugereko rwo hejuru rumuhaye ukuri ashobora no gutangira anketize.
Andi naho muri Somalia nyuma y'imyaka irenga 30 abanyesomalia batari bake bagendana n'inkovu zitoroshe kubona n'amaso. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko umwe mu banyesomalia batatu bagendana n'ingaruka mbi z'intambara mu buryo bw'ubugwayi bw'uguhahamuka canke ubugwayi bwo mu mutwe. Ivyo bitigiri bikaba biri hejuru ugereranyije no ku bindi bihugu Somalia iruta ubutunzi. Mu gihe biruko Somalia ifise amavuriro atanu yonyene y'ingwara zo mu mutwe hamwe n'abaganga bake cyane bakorera muri ico gisata. Roda Abdullahi Olad umwe mu baganga ariko aragerageza kugira ico ahinduye muri ico gihugu n'umuganga akongera akaba yaratanguje ishirahamwe ry'abaganga b'ibibazo by'uguhahamuka n'ibibazo byo mu mutwe batagira imbibe. Ni nyuma yaho yagiye uyu mwuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agacatahuka mu gihugu c'amavukiro gutangura ico gikorwa. Yamara yasanze ubuvuzi bw'ingwara z'uguhahamuka n'ingwara zo mu mutwe ari ikibazo gikomeye cyane kuruta yuko yari yavyumviriye. Odasanga ikibazo c'ubugwayi bwo mu mutwe kidakwiye kwihwezwa ku rwego rwo kuvura abantu kwa muganga byonyine. Avuga ko ari ikibazo gikwiye gushigwa ku rutonde rw'imigambi ya leta kugira haboneke umutekano ku mbuga za politiki. Ikindi kibazo gihari nuko hari ugukumigwa kugigwa ku bantu bafise izo ngwara mu kibano bagafatwa nk'abantu badakomeye mu mutwe. Ogavuga ko ibyo bibazo abona ko mu gihugu ciwe bishobora kuba akarorero ku bindi bihugu kubijanye no guhahamuka no kugwara indwara zo mu mutwe. Akavuga ko amagara yo mu mutwe akwiye gukurikiranira hafi mu buryo bwo kugarukana amahoro mu bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika. Afrika yepfo iratangaza ko virusi ya corona yahageze. Umuntu umwe w'umugabo w'imyaka 38 yarayanduye, yarakubutse mu rugendo mu ruzinduko mu Butaliyani. Australia yo iratangaza ko imaze gupfusha umuntu wa kabiri, ni umukecuru w'imyaka 95. Abantu 40 kugeza ubu nibo bazwi ko bafashwe na virusi ya corona muri Australia. Irani yafunze amashuri yose mu gihugu kubera iki cyorezo kimaze guhitana abantu 109 muri iki gihugu. Abayanduye muri Irani bararenga 3,500. Perezida w'Ubushinwa we Xi Jinping yasubitse uruzinduko yagombaga kujyamo mu Butaliyani mu kwezi kwa kane gutaha. Mu Butaliyani virusi ya corona imaze gufata abantu barenga 1,000, naho nyine Ubushinwa murabizi ko ari bwo bwabaye ikubitiro kuri virusi ya corona.
Makuru radijwi rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Kuri uno munsi wa kane, perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bahuye mu nama idasanzwe i Moscow igamije kugerageza gukuraho icyuka kibi kiri hagati y'abasirikare ba Turkiya, ab'inteko mpuzamakungu NATO, ab'Uburusiya bose bari mu ntara ya Idlib igihugu cya Siriya. Hari icyuka kibi kiri hagati y'iyo migwi yose ni mu gihe bari basanzwe bagwanira ku ruhande rumwe mu bikorwa byo kugwanya iterabwoba muri ako karere. Leta y'Uburusiya na Turkiya bamaze igihe batarabana giza muri ako karere ka Idlib ko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya, aho Uburusiya buri kuburafasha abasirikare ba perezida Bashar al-Assad wa Siriya bacuditse nayo. Uburusiya rero buriko bufasha perezida wa Siriya bacuditse nabo mu kugwanya umugwi w'abagwanyi ba nyuma bari basigaye muri icyo gihugu batari bashigikiye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Yamara igihugu cya Turkiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi byagiriza leta ya Siriya kuba bibandanya gutera amabombe muri ako karere ka Idlib bigifashijwe n'Uburusiya. Ivyo rero navyo bikaba ari vyo biriko biratuma abanyagihugu ba Siriya bashika ku miliyoni bahunga igihugu baciye ku mupaka wa Turkiya na Siriya. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatatu, umuvugizi wa leta y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya bwizeye ko hagiye kuba ukumvikana hagati y'igihugu ciwe na perezida Erdogan wa Turkiya, naho bafise ivyo badahuza ko.
Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara uyu munsi yatangaje ku mugaragaro ko ataziyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Yaramaze igihe yanga kugira icyo abivugaho ku buryo abaturage benshi ba Cote d'Ivoire bakekaga ko mu by'ukuri aziyamamaza. Yavugiye ijambo rye mu murwa mukuru wa politiki ya Cote d'Ivoire ya Moussoukro imbere y'umutwe wa Sena n'umutwe w'abadepite yombi iteranye. Inama yabo yari yatumiye kandi n'abanyeshuri ba kaminuza 100. Wataramaze kuvuga ko ataziyamamaza, abari bari muri iyo nama bahagurukiye icyarimwe bakoma amashyi y'urufaya basakuza cyane ngo prezi prezi merci merci, bishatse nko kuvuga ngo perezida urakoze. Alassane Ouattara yatowe bwa mbere mu 2010, abaturage bamuhaye manda ya kabiri mu 2015. Yavuze ko yifuza ko ubutegetsi bujya mu maboko y'abakiri bato. We ku giti cye afite imyaka 78, ariko Henri Konan Bedier wigeze kuba umukuru w'igihugu asa n'ushaka kwiyamamaza kandi afite imyaka 86.
Mubandanya kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Noneho tujye mu biyaga bigari muri Uganda. Umushinjacyaha wa leta yabwiye urukiko rw'ikirenga rwari rwategetse kugezweho Benjamin Rutabana uyu munsi ko mu by'ukuri Rutabana atari mu maboko y'inzego z'umutekano z'iki gihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi yabikurikiranye.
Ukurikije abunganira bwana na Benjamin Rutabana mu by'amategeko ngo gukurikirana ikibazo cye mu nzego z'ubutabera gisanga kirangiriye ahangaha, kuko ari nta kindi ubucamanza bwakora mu gihe inzego zose z'igihugu zishinzwe umutekano zivuze ko Rutabana zitamufite. David Gureme Mushabe ni umwe mu bamwunganira mu by'amategeko.
the file was closed once court gives an order to produce
magingwa ya dosiye yafunzwe y'urukiko rusabye ko umuntu agaragazwa izo nzego zishinzwe umutekano zikandika zivuga ko zitamufite mu mfungwa ubwaho niho kure urukiko rushobora kugera ubu ahasigaye no gukoresha inzira za politiki kubera ko izo nzego zishobora kuba zifite umuntu zikandika zivuga ko zitamufite ntibyemewe twakiniraga ku kibuga cy'amategeko none bagifunze nta handi twajya.
And the legal theater now has closed, so we can't play in any other theater.
Nkuko byabaye mu cyumweru gishize, ibyo umucyamanza w'urukiko rw'ikirenga Esther Nambayo yategeka inzego zishinzwe umutekano ngo zizane Ben Rutabana mu rukiko ntacyo byatanze n'ubundi. Izo nzego harimo iza polisi zishinzwe amaperereza atandukanye, urushinzwe iperereza rya gisirikare iby'imbere mu gihugu hamwe n'umushinjacyaha wa leta, zose zakoze amaraporo atandukanye ku kuntu zagerageje gushaka Bwana Rutabana mu bigo byazo ariko ntizimusangemo. Akaba aya maraporo yose yagezwe mu rukiko n'umushinjacyaha mukuru wa leta. Ibi rero akaba bisobanuye ko ku ruhande rwa leta ya Uganda badafite uwo munyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, kandi akaba mu rukiko hari harimo n'abantu babiri bavuye muri ambasade y'Ubufaransa muri Uganda, nubwo ari ntacyo bagize icyo bavuga ku muntu wabo. Nyamara ariko avoka David Mushabe we aracyafite icyizere yuko Rutabana yaba akiri ku butaka bwa Uganda.
Umva amakuru mfite aranyemeza ko ari mu maboko ya CMI, nubwo bwose ntafite aho byanditse. Mfite abantu bakorana na CMI babimbwiye, ndibwira ko akiri muzima nk'umunyamategeko akazi kanjye karangije, ariko nk'abavandimwe n'inshuti bashobora gukomeza izindi nzira harimo n'iza politiki.
Ariko hari andi makuru avuga ko Bwana Benjamin Rutabana yaba atakibarizwa ku butaka bwa Uganda, ahubwo yaba ari mu kindi gihugu. Ukurikije abavuka ba Rutabana, ngo yafatiwe mu mujyi wa Kampala n'abantu bari bambaye imyenda ya gisivile bavuga ko bakorana n'amashami y'igisirikare ashinzwe iperereza CMI hamwe na ISO mu gitondo cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize, kuva ubwo akaba ataramenya urengero. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, turagushimiye. Tuve mu Buganda tuje mu Burundi. Uyu munsi ni wo munsi wa nyuma wo gutanga ibisabwa muri seni kubifuza kuzohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanyonyi bayo mu Burundi. Tuyisomegwa na mugenzi wacu Desiraye Tumwimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku munsi wa nyuma wo gutanga amadosiye mu mugwi seni kubifuza kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu, umugambwe Sawanya Frode Munyakuri wakuye akarenge muri ayo matora. Mu itangazo ryashyizwe habona na Kefani Bizi arongoye uwo mugambwe, yasiguye intandaro y'iyo ngingo.
Umugambwe Sonya Frode Bunyakuri iragijyandadaye wafashe ingingo yo kubangira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ubwa mbere ho twumviriza abanywanyi b'umugambwe ibyiyumviro bashikirije. Tubwiye rero kwitegurira neza amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka kugira dukomeze iyo ntwaro yubakiye ku nama nshingamateka, ku nama nkenguzamateka no ku mushikiranganji wa mbere. Ubwa gatatu, ibihe vya politike Uburundi bwagiye buracamwe kuva mu mwaka wa 2010 nuko bikenewe gusubira kumenyereza abarundi gusangira ubutegetsi imbere yuko haba amahinduka akomeye, byatumye umugambwe wacu ufata ingingo zibereye wisunze ubwitonzi bwaranze incungu ya demokarasi ya kubahwa Ndadaye.
Amenyesha makuru bashatse kumenya nimba uwo mugambwe utabuze miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi asabwa wifuza kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu. Kefani Bizi avuga ko ayo mafaranga atabuze.
Bije twatekanije yo gushira amatora y'abashingamateka ni nk'incuro 40 ya kosiyo itangwa mu gutora mu kwigihugu. Ibyo twe ntawe nimwe pedofisi. Mugabo ni ntumbero y'imikenyuro ya politike ikeneye gutsinda abazogutora abona habari gutanga interano ya 65 kandi byo barabikoze. Ubwo bashatse urwo mafaranga nago. Ubwo twabwira impunge ngizahe zo gutanga izo bisabwa nashesheze ke mafaranga. Aho nta kibazo kirimwo.
Kefani Bizi yari yagenywe n'umugambwe Frode Bunyakuri kugira zo userukira amatora y'umukuru w'igihugu kugenekezo rya mbere ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze mu mwaka 2019. Ivyo biruko mu gihe kuri uwa kane nyene umukandida wa Frode Busahwanya umugambwe Kefani Bizi nabo bari kumwe biyonkoye ko bagashinga Frode Bunyakuri wewe yashikanye ibisabwa mu mugwi seni kugira yitoze. Leo Singenda Kumana yateye akamo abanyamigambwe kubahana muri bino bihe by'amatora ubundi burimwo.
Cyo twose bacane cyane abarundi bose nuko botegera neza yuko inzira yonyine yo gushikira ubutegetsi gutwara no kubuvako aramatora bakabitegera abarundi bose icya kabiri abarundi botegera nuko amatora yose twagiye ducamo yateye ingorane mu gihugu rero cyadusaba rero tugasaba n'izindi nzego inamashinga amateka n'inkenguza amateka abajeje umutekano abajeje intwaro ko bo kwitwararika aya matora kuko bose barazi yuko yagiye atera ingorane abantu bakicwa abandi bakangara abandi bagafungwa itunga gihugu ryatabagara barabizi aya rero azowe amatora koko ategurwa gatunganya ku buryo abarundi bose bavuga ati aya matora uko yagenze araduhumurije aratanze ijisho nziza ku gihugu cyacu abatsinze bagatsingira bose abatsinzwe nabo nyibaka ati kwatsinzwe kuko twabonye ko byagenze neza byasubire ku binduru
abandi bakandida batanze ibisabwa mu mugwiseni kuri no wa kane kugira baronke uburenganzira bwo kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ni Domitien Ndayizeye ku ruhande rw'umugwi w'imigambwe itatu iri mu runanikira Burundi Domitien Ndayizeye amenyesha ko ashaka gusubiza abarundi ku kivi indyane ziri mu Burundi zigatuzwa abarundi bakavuga rumwe
kongera gusubiza abarundi ku kivi gishobora gutuma uburundi butera imbere mfatiye ko twari tugeze mu mwaka wa 2005 naraba kugena iki gihugu cagiye kigenda kubitogye kugera uno munsi hari ingorane nyinshi tugomba kuzotorera inyishu uhereye cyane cyane ku agati matare kagiye kariyongera mu banyepolitike bamwe bamwe kandi bitwa ko bari imbere muri iki gihugu bigatuma wa mwizero wari wazanywe n'amasezerano y'Arusha utituka ugasanga abantu cyane cyane bagomba kutuja imbere n'inzego zimwe zimwe hakunywanisha abarundi ahubwo usanga ingendo isa niyo kubajyanisha
abandi banyapolitike babiri bifuza kuzohiganirwa mu matora batanze zose yabo mu munsi wa nyuma ni Nibigira Fidelite ku ruhande rw'umugambwe APDR hamwe na Anicette Niyonkuru ku ruhande rw'umugambwe CDP amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka
Kuri wa kane kandi mu Burundi umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguje isekeza ryo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu gwimogo muri 72 muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Hello Juri Kaneza haraduha ibindi kuri inkuru.
Umukuru w'umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kuri uyu wa kane yasiguriye amenyesha makuru abanyagihugu abajejwe intwaro n'abaserukira amadini bari baroye ku musozi wa Mashitsi muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi kwico kibanza batanguye kuyimba umugwi yatwara waceretswe mu ndwi heze n'abakurambere baho abo bari babonye abakozi ba CVR bari kubazura ibisigarira mu ntara ya Karuzi hanuru bibe na Gitega muri komine Shombo ku mutumba wa Bukiraswazi hafi y'uruzi ruvubu rugabura izo ntara zibiri Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje ko hagati ya kumunsi wa gatatu windwi heze n'uwa gatanu amatohoza yakoze ari kumwe nabo bakorana yabashikanye ku binogo bine by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 ahimashitsi Bwana Ndayicariye yanavuze igihe nyakuri abo bantu bagandaguriweko
batubwira bati byabaye mu kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu cyane cyane bari nabashirako ukwezi kw'indwi ibinogo rero bine twatoye ngaha batubwira ko byisa ntabwo bisa n'ibyo twabonye ku ruvubu kuko ibyo twabonye ku ruvubu byinshi byari nk'umuzingi abazi kirundi ciza bambwiye ko ibinogo byo ngaha byitwa ibiserege ibiserege no kuvuga mu gifaransa les tranches ibinogo birebire kandi amakuru twaronse duhawe n'abari bakiri bato batubwira bati imiduga yarabazana kandi benshi bahema kandi babajyamika muri ibyo binogo bahema ingene babashirayo nibo bababwira bati manuka jyama manuka jyama manuka jyama igitigiri bifuza kimaze gushika bagatangura gufurira abambere nukuvuga yuko ibinogo byimbwe ni mashini gufuka ibivu byakogwa ni mashini kuko icyo kinogo cyitwa ibiserege tranche ibivu byagiye hijya no hino nivyo byatangura kugaruka gufurira kuzuza aho byavuye
umukuru wa CVR yanibukije ko inshingano z'uwo mugwi ari kugaragariza abarundi ukuri kw'amateka yabo atari guca imanza
mwese mumenye ko turi ku kivi gifise intumbero nyamukuru yo kurondera ukuri gukiza abarundi bose yo kunwanisha abarundi twamatwibutsa ko Sever atari ubutungane twashimye ku imashini itangura gukora mwamaze kubona aho ibintu bituruka kuko mu gihugu cacu hari abantu bakubwira bati ajya magufa mwayakuye ahandi ntiyavuye ngaha
ukabirika wose ibikorwa by'umugwi Sever muri kino gihe abatari bake bavyinubira abanyepolitike bariko bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu bamwe muri bo bamaze no kuvuga ko imuvyo bazokwihutira kunagura baronsa amahirwe yabonse ngenda ku mana umukandida w'umugambwe Frodebu wazanye demokrasi mu Burundi yabigarutse ko kuri uyu wa kane ahejeje gutanga dosiye yiwe mu gwi utegura amatora
umugwi ujeje gutohoza kuri kuri kase no kunwanisha abarundi tuzunagura kuburyo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona kuvyabaye amatohoza ko amatohoza ashimikiye ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateze kuba ashigikiye no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanwa bahanwa arabagirirwa igigongo bagirirwa igigongo inzira mugabo twayumvikanye twese sibikogwa by'umugwi Sever bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyana nako naje wendi mwo twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu turavye amoko duturukamwe tutaravye intara biturukamwe tutaravye imigambo duturukamwe tutaravye ibitsina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha
kuri uyu wa gatatu icyegera cya mbere cya president Nkurunziza Gaston Sindimwe akaba n'umukandida w'umugambwe y'Iprona yasavye ko ibikorwa bya Sever byo babirahagaze bigasubira amatora heze yagirije mu gwi guhengama no gukora urondera inyungu za politike muri kino gihe himirije amatora mu minsi ishize hari amashyira hamwe hanira inyungu z'imiryango y'abatutsi yabuze ababo yatunze agatoki wa mugwi yaburega kwirengagiza inzira karengane z'abatutsi kuko kugeza ubu mu ntazi zitandukanye wa muzuri bisigarira vyabishwe mu rwimo rwahitanye abahutu mu 1972 umukuru wawo yasiguye mu ndwi heze kwibi yatashingiro bifise kuko jaho yaretswe kandi utazura ubwoko ahubwo uzura abarundi mu ndwi zino mugwi Sever maze yawimba muri commune Shombo wemeza kumaze kuzura ibisigarira vy'abantu barenga 1,000 Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu nigemeje ko cyabayemo genocide yo mwaka w'1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ukuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitweho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna aribwo bwo kwitweho bwoko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umuyobozi w'itorero ryitwa The Raising Holy Fire riri mu mugi wa Denver hano muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika Pastor Christine Coleman yandikiye ibaruwa President wa Amerika Donald Trump amumenyesha icyo yita ihohoterwa rikorerwa abakristo mu Rwanda. Muri uru rwandiko Pastor Coleman agaruka kandi no ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Pastor Christine Coleman kuri ibaruwa yoherereje President Trump.
Kwandika turi gutabariza Kizito kugira ngo habeho ubutabera kuko ntabwo twumva ko umuntu yapfa nk'inyamaswa bagahamba bakajugunya atwumva ko hagombye kubaho iperereza rikigenga
ariko mu Rwanda bavuga ko bakoze iperereza ndetse ryo perereza ibyavuyemo byaramenyekanye Kizito bashimangira ko yiyahuye kuki mu kigaragara nkaho mutemera byavuye mu iperereza mu gashaka ko habaho abaperereza yigenga mu gihe ko n'u Rwanda rwavuze ko nta rindi perereza rikenewe iperereza bakoze ryerekana rwose ko Kizito yiyahuye
ye ibyo ntabwo tubyemera twumva ko ari ibinyoma ubwo rero ntabwo twakwakira ibinyoma dufite impamvu nyinshi zigaragaza ko harimo ibinyoma ndetse ukurikije uko ugenda wumva uriya wahoze ari doya wa Kizito Mihigo noneho ukumva n'uri uhagarariye RIBU iyo bari kuvuga bari kwivuruguzanya hanyuma rero wakurikiza n'uburyo iyo perezida bavuga bati uyu muntu yiyahoje amashuka yewe niyo ayo mashuka akoreshwa ariko kubera ko yari mu maboko y'abapolisi twumva ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe ikintu kibi guhohoterwa petetre iperereza rigomba gukorwa n'abantu bigenga kuko abavuga ko barikora ariko twumva bashobora kuba barabikoze.
Iyo barwa nayisomye hari aho mwanditse muvuga ko u Rwanda rusa nkaho rukora itoteza cyangwa se ritoteza abakristo, hano mwashaka kumvikanisha iki?
Twashaka kutanga inkuru zo tubwira abantu ko mu Rwanda abakristo bari kwicwa, ntabwo aricyo twumva gusa ahubwo tubifitiye na gihamya. Ariko kubera ko mu Rwanda itangazamakuru risa rwose n'irikontororwa, ntabwo isanzwe ruhari, ibintu biri kuba nk'iyo bari kwica abakristo ntabwo bivugwa hanze. Ibyo rero turabyemera, tubifitiye igihamya, dufite abantu babirokotse, dufite amafoto, ibyo bintu turabizi ko biriho ariko bakabihisha.
None kuba uvuga ko mu Rwanda batoteza abakristo mukandikira perezida wa Amerika, ntabwo wenda ikibazo waba ushaka kumvikanisha ko ari ikibazo cya politike kuruta ko cyaba ari ikibazo kireba abakristo? Kuko hano numva aho mwakwiye nko kwandikira nk'abantu bo mu madini nka papa urugero, kuki mwahisemo kwandikira perezida wa Amerika?
Na papa tuva mwandikira, nahisemo kwandikira perezida wa Amerika kuko njyewe iki gihugu cyaranyodorose kimha nationalite. Hanyuma rero nkabanzi yuko perezida wacu w'iki gihugu afite ambasaderi ushinzwe itotezwa ku isi hose, uwo ambasaderi akaba yitwa Sam Brownback. Iki gihugu cya Amerika nicyo cyonyine gifite ambasaderi w'isi yose ushinzwe itotezwa. Kandi perezida Trump ajya kujyaho yasezeranyije abakristu bose ko azabavugira, niyo mpamvu twamugiyeho. Ntabwo twamugiyeho ko ari ikibazo politiki, twamugiyeho kubera yuko Amerika ifite ishami ryihariye rirengera abakristu bahotetezwa. Ndabizi kubera yuko ndi umunyamuryango muri iryo shami.
Mu gihe perezida Donald Trump atasubiza ibarwanyu, noneho mwabigenza gute?
Ntabwo ari ubwa mbere mvugiye abakristu batotezwa. Ibyo ni ibintu maze iminsi nkora kuva bafunga ariya matorero, ndabizi ko baba barabyumvise. Ibyo twarabikoze, nta nubwo ari njye njyenyine bikora, hariho n'abandi benshi babikoze, hariho n'abazungu babikora. Abo rero twabaciyeho. Ariko iyo ukomeza ugaca kuba hasi ukabona nta gikorwa, ni ngombwa kubijyana ku yindi leva. Ubwo rero niyo mpamvu twabikoze.
Reka ngushimire kuri iki kiganiro tugiranye, ugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uwo rero ni Pastor Christine Coleman ku ibarwa yandikiye President Donald Trump ku byo yita ihohoterwa rikorerwa abakristo mu Rwanda. N'umuyobozi w'itorero ry'abakristo ryitwa The Raising Holy Fire riri muri leta ya Colorado hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije. Tubabwiye ko perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bahuye uno munsi mu nama idasanzwe i Moscow igamije kugerageza kugabanya icyuka kibi kiri hagati y'ibyo bihugu bibiri n'inteko mpuzamakungu NATO y'Uburusiya. Ni mu gihe rero mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu, umuvugizi wa Leta y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya bwizeye ko hagiye kuba ukumvikana hagati y'igihugu cyabo na Perezida Erdogan wa Turkiya, naho bafise ibyo badahuza ko.
Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI rwemeje burundu ko umushinjacyaha warwo ashobora gukora nketi ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bishobora kuba byarakozwe muri Afghanistani kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu 2023. Abo Fatou Bensouda ateganya gukoraho nketi harimo abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakozi ba CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kuneka mu mahanga baregwa iyicarubozo.
Twabwiye kandi ko inyuma y'imyaka irenga 30 abanyesomaliya batari bake bagendana n'inkovu zitaboneka, ibiro by'ishami mpuzamakungu ONU byitaho amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko umunyesomaliya umwe kuri batatu bagendana ingaruka mbi y'uguhahamukira mu ngwano cyangwa kugwara mu mutwe. Umuhinga Older Rauda Abdullahi asanga ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kidakwiye kwihwezwa nk'ukuvugwa kwa muganga gusa, ariko gikwiye kongerwa mu ngingo n'imigambi ya Leta. ahone naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya America murakarama.